akaba ari nacyo gituma dusabye dushimitse inzego zijejwe gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zimere magabo zirikanure zicungere umutekano w'abategetsi bimwe byimazeyo zicungere umutekano w'abarundi bose ubutungane nabwo bukore igikorwa cyabwo maze sindi umuja aburizwemo ibikurikira turaremesheje abanyepolitiki baba bari muri leta baba n'indongozi z'imigambwe eka nabo bose bageramiwe na sindi umuja ni mureme nta sindi umuja azofata igihugu nta sindi umuja azotwara u Burundi abicishije mu bigwanisho abicishije mu ngimba icyo oturakirahiye izuba riva kandi ibi birirwa barakamisha ngo amahonyabwoko amakunga ahendwa nabo n'abashaka ihonyabwoko bari bo naba ariko baragandagura indongozi za politiki aba ariko baragandagura abari ku butegetsi babahoye ibyiyumviro byabo ngabo rero bari kwategura umugambi w'ihonyabwoko tukaba nicyo gituma dusabye dushimitse ko basinda umuja nabo bose bahurukiye muri urwo runani rutemewe n'amategeko urunani rw'intambira kiza rwiswe ngo ni senared nibave muri ubwo bujuju bave muri ubwo bwangushi baze dusangire igihugu baze dusangire urugendo baze dutegura amatora iyo senared ntakiri kwirakora ikirasamaza abarundi iri kwisubiza u Burundi inyuma baragerageje byaranse kudeta yarabananiye gutera igihugu byarabataye ku amazi gufata igihugu mu buryo cyangwa buriya byarananiranye none hasigaye iki hasigaye ko bemera ko batsinzwe gisirikare batahe mu Burundi twigire hamwe ingene u Burundi twobanamo mu mahoro abahutu abatutsi n'abatwa imigambwe yose atanumwa kumiriwe nawe twipfurize ubuhungiro ubwo buhungiro buri barimo biratubabaje cyane ni bene Burundi ni bene wacu nibavavanure nabo bantu babahenda abo bazungu babahenda bari wabo bari mu bihugu byabo nabo bari kubarayerera kandi twashaka yuko baza tukubaka u Burundi hasigare hanze abumva bashaka kuba hanze nyene kuko ni uburenganzira bwabo ababona ko bakeneye hanze kubera imvo zitandukanye mugabo ntidushaka abarundi baba hanze kubera guhunga ntibagahunga u Burundi bwabo nibaze tububanemwo iyo turazeme manda ntibatera ubwoba byarangiye yararenganye nibaze turabire hamwe ingene iyi manda ikurikira nabo boyitwara biciye mu matora tukaba tuboneyeho rero akajyo guhoza umuryango wa Wirinyamitwe na cyane cyane guhoza umuryango w'iyi ntwari yarayiguye ku rugamba iri kwirakingira Wirinyamitwe Imana rugira byose imwakire kandi ineza izo kwa mitsindi kibi murakoze.